VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 12 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije hamwe na Jeanine Mukankusi agiye kutubwira amakuru amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Jeanine,
urakoze Frederic. Uyu munsi nkuko arabivuze tariki ya 12 ukwezi kwa 9 ni umunsi mukuru w'abayisilamu ku isi hose, umunsi wa Eid al-Haj. Turabifurije mwese rero aho muri mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi ku isi hose. Mu Burundi rero ni umunsi witiriwe intama, mu Rwanda bawita umunsi w'igitambo. U Burundi rero n'u Rwanda rwifatanije n'ibindi bihugu byo ku isi kwizihiza uwo munsi wizihijwe mu ntara zitandukanye. Umukuru w'inama nshingamateka w'u Burundi yasabye abarongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi gufasha kubona abandi baterankunga bafasha igihugu muri iki gihe hari abagiteye umugongo kuva mu mwaka ushize. Pascal Nyabenda bivugiye mu Gatumba muri komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura, ahabereye ibirori nyamukuru byo guhimbaza umunsi witiriwe intama ku rwego rw'igihugu. Abanyagihugu rero bari bawiteguye gute? Inkuru mugezweho muri make na mugenzi wacu Eroje Wirika neza i Bujumbura.
Turikibagiro rikuru ry'igihugu riri muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Umudandaza w'intama ari ka kari w'umutama w'umuyisilamu. Muri ico kibanza benshi bakunze kwita ku macuniro, abayisilamu batari bake niho bari bakoraniye bahejeje igisabisho cyo mu gitondo. Intama n'impene zaduze ibiciro nk'uko byemezwa mbere n'abazidandaza.
Bisanzwe iyi mpene irazimbye ku isoko ahantu nayiguze inoti y'ibihumbi 95, ariko ndayishikanye ngaha ku isoko cyesanga bashobora kunzimba baca bampa 85, ngaca mbona ko ibintu hagati mu gihugu byo kuri bizimbye. Inye kugira ngo ndaye ko naronka na benefisi nayishakira nk'inoti y'ibihumbi 110 mu majambo make.
Intama nini nyakura ko ngaha wumvirize kuningana yaranguwe 65, urumva turashobora kugira 75 amahera yinjira.
Abayisilamu bamwe bamwe nk'uwo mukenyezi babona ko ari ibisanzwe kw'ivyo bitungwa biduga ibiciro.
Ibi bihe byose murazi ko ibintu byose bisa n'ibyaduze, urumva tubifata nk'uko nyene, kuko si mpene zonyene zo bazaduze, n'ibindi byose byaraduze twabifashe uko nyene. Urumva ubishoboye arabikora, atabishoboye naho ntacyakirimo. Byo ngaha mu Burundi byarazimbye byose.
Naho ibiciro byaduze abantu ntibaretse kugura, n'abakora akazi ko kubaga baharonke yakoyoko. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Turaza kwigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Abayisilamu mu Rwanda nabo bifatanije n'abo ku isi yose mu kwizihiza umunsi w'igitambo. Umukuru w'abayisilamu mu Rwanda Sheikh Salim Hitimana, mu nyigisho yagejeje ku bayoboke b'idini ya kiyisilamu mu Rwanda, yasabye ababyeyi guhaguruka kuko ikibazo cy'iterabwoba cyatangiye kugaragara mu ngo zabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aduha inkuru irambuye.
Mu isengesho ryahuje abayisilamu cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali ryakorewe kuri stade ya Kigali Nyamirambo, mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu yongeye gushimangira ko ababyeyi bafite inshingano zo kumenya iby'abana babo birirwamo bagakumira hakiri kare imyitwarire idakwiye. Yavuze ko ashyigikiye ikurikiranwa rya bamwe mu bakekwaho kujya mu bikorwa by'iterabwoba kandi ko bitabangamiye amahame y'idini ya Isilamu.
Mu by'ukuri uyu muco ndetse n'iyi myumvire y'utagondwa n'uweza nguni ko itarangwa mu myumvire y'idini y'intumwa y'Imana Muhammad yatuzaniye ndetse n'idini ya Islam. Naho rero tugomba gukomereza duhacya abo bantu ndetse tugerageza no kubasobanukirwa n'aho aribo n'ibyo bavuga kugira ngo dushobore kubafasha, kuko n'abavandimwe bacu tubakura ibuzimu tubazana ibuntu. Nibinanirana haterwa intambwe na Islam irayemera yuko abo bantu bashyirwa mu rurerero cyangwa se mu ihaniro, kuko murabizi idini ya Islam nayo yemera ibijyanye no kuba umuntu yakorwa icyo bita iqamati jabriya, kuba yafungwa kubera ko abuze umudendezo bagenzi be ndetse n'abaturanyi.
Hashize iminsi mu gihugu havugwa abantu batabwa muri yombi bakekwaho ko abayoboke b'imitwe y'iterabwoba ikorera mu mahanga, ndetse bamwe bakaba barishwe n'inzego z'umutekano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Asumta, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Iyi nkuru rero turaza kwigaruka ku buryo burambuye makuru yacu ataha.
Barakoze bagenzi bacu heje kudushikiza amwe mu makuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda. Ruhara urwaruka n'iterambere y'igihugu n'uruhara ruhambaye cyane gose byongeye urwaruka n'irwo kazoza k'igihugu yamara kuva urundi buronse intahe yo kwikukira mu myaka 54 irangiye urwaruka hamwe n'abarundi muri rusangi ntiruraronka gahengwe kamara imyaka irenga 10 kutuma rushobora kurangura ibikorwa biruteza imbere muri iki gihe abarundi biteze gukurikiza ikarata y'inzira ishobora kuzoshikirizwa n'umuhuza mu biganiro by'abarundi nkuko byatangajwe mu ndwi iheze twatumiye rumwe mu rwaruka kugira ngo ruduhe ibyifuzo byarwo by'ibintu byoshirwa ku rutonde rwa mbere kugira ngo mu Burundi haboneke amahoro arama kugira ngo indyane z'amoko amwe n'indyane z'imigambwe n'imitumba zigirwe muziro maze intwaro ya demokrasi hamwe nibahirizwa y'agateka kazira muntu bitsimbatare mu Burundi mu buryo burama kugira ngo Burundi buje bwafata inzira iterambere ikintu mubona co shirwa imbere gihe abarundi bazosubira gutumwa ko mu mibonano hamwe n'umuhuza hamwe no mu biganiro bizobahuza nikihe uyu munsi rero ngo twabivuze twatumiye urwaruka Lionel Ndayizeye akaba yiga muri Université Lumière twatubiye kandi na Hermès de Chimimana akaba yiga muri Université Martin Luther King muri weneza bashika nta turi kumwe muri weneza nkuko twavuze mu muhuza ku munsi wa kane yarashikirije abakuru b'ihugu bo mu karere ka Afrika yo mu seruko icegeranyo cy'imishikirano yakoresheje abarundi hamwe n'inzira abarundi bofata kugira ngo amahoro nyakuri asubire asasagare ku bwanyu ibintu byoja ku rutonde rwa mbere ibintu bikwiye kurangurwa mu maguru masha nibihereka dutanguriye ku mushana ya Lionel Daize
Eko murakoze cyane kuma kano kajyo mu kigyan mu jeune murakoze cyane no kuri ndabona umengo mara twimvire ko nka radio wa d'Amérique nukuri icyo nibaza gikwebwe ego mu Burundi hari ibibazo mu bibazo bari mu Burundi n'ibyari ibibazo je mbona kuri twebwe twabye abategetsi b'abarundi tubona dofise bacyubwenge bize bigare ibibazo aho bigeze byari byari bifise gushika aho bishitse uno munsi byari ibibazo byo kugira bavugane hagati yabo mu Burundi n'ukuri mbere twebwe nk'abantu bo bari kigyan kubona byararenze imbibe bikazinda bishika aho uno munsi bigeze n'ibintu bidutera isoni n'ibintu bitubabaza turabona rero yuko by'ukuri si barafashe iyo ntumbero yo gufata umurongo wo kujya mu biganiro boraba by'ukuri ineza y'igihugu umwe wese atarabye ineza y'iziwe novuga akaraba ineza y'igihugu y'abarundi aho bageze kuko si heza cyane uko nabivuga
Lionel muri ko muvuga ko abanyapolitike baravye inyungu zabo bataravye ineza y'abanyagihugu gushiko
na cyane cyane abanyepolitike benshi turebe ngaha dufise mu Burundi turabona ni bimwe kigwa hariho icyo bono mvuga hariho umupoliticien n'umu homme politique turabona turebe ngaha mu Burundi wacu dufise icyo no bita abapoliticien n'umuntu akina politique kugira aviza intumbero ziwe personnellement n'umuryango wiwe mais pas intumbero z'igihugu kuko ibintu bakora uno munsi tuko turabona bakora hari gihe baje ku radio bakavuga ukibaza umengo ntitubumva mugo ibintu bavuga ibyo bakora turabona yuko ari intumbero ziwabonye ne kuko hakarero rwabye gahitiye ngahi wacu mu Burundi turabye ibintu byatangwa kuva mu kwa kane ugerageje ukaraba ukungene abantu bagiye mu barabara hamwe ukabona abo bantu warungitse mu barabara ukabona bariko barapfa mugabo ntusuye kujya kandi uvuga ati ndabona ko ndiko ndagira parte nini ya cyane ati nimuveyo kugira dushobore kugira iyindi no vuga iyindi je wundi no vuga iyindi plan B ndabona yuko ari inyungu ziwabo honyine kuko ari bizagutahurika uko wabivuga kose
none Lionel muri iki gihe abarundi bashaka gusubira mu mishikirano nkuko byatangajwe ikintu mwebwe mubona cyo shigwa ku rutonde rwa mbere niki
ikintu cyo ku rutonde rwa mbere nkuko benshi babisabye nkuko benshi babivuze ikwebwe uko tubibona nkuko ndabibona ikintu cya mbere na mbere nukugira haze ituze mu gihugu iyo tuze nayo novuga ko ari ku mpande zibiri nihagire ibintu byo kudadaho kumengo hariho umuntu umwe yarazwe muri ibi ukamengo hariho umuntu yarungitswe nk'akarore tubwe nk'aha muri politiki ha mu Burundi wacu hari abantu bigira nko kumengo barungitswe n'abanyagihugu abanyagihugu dufise plus de 9 millions y'igihugu murabye muri politiki nabo bari muri politiki wakoragwa na kumpande tuvuge nko muri opposition nabantu bashika kuri batanu urabye abantu mutumira ngaho ku radio urabye abantu aho kuravuga ati iyo ntware ntuyemeye nabantu batanu urabye muri leta naho nyene abantu baguma bavuga ati bimeze kunoku nuku nabantu batanu ushaka kumbira yuko rero abantu 10 ku miliyoni 9 abo bantu 10 nta muntu numwe uvuga ati ntakarorojo uvuga ati numunye politiki wahe yantumye kugira agende eka cyane kugira umuntu kumutuma nje mu matora abo matora avuga ati yentumye mugabe ibyo tuba nubwo tugena tujye mu matora tukabavugira bakavuga ati tuge bake kutuvugira hari gihe bakora ibiri contre n'ibyo tuba twebwe twabatumye jewe icyo mbona rero urabona yuko umunsi umunyagihugu niwe rekafite ikibazo umunyagihugu n'ukuri urabye no munsi ibintu ntibimeze neza cyane tuge nk'aba jeune nka tuge abayitijya tuko twashobora kuba turabye ibintu contemplativement tukabirabira tukaglobaliza tukaraba ibintu ibintu bimeze neza cyane kubuga aho umuntu yifuza no kuronka amafaranga 300 yo gufata bisi rero ikintu cyane no kuri nyamukuru nibarabe bibafate umwe ngo dadaze unda dadaze kuko ibi bintu byose turi ngo tuko turabibye gukoragira ngaha nibihera hari abatwaye mu 72 uno munsi batakiriba eske bari hehe ikigi ibintu bakurategura ibintu bakurategura ku gihugu ku buryo aha mu Burundi ntisukuba nsama monima yandadaye na gwagasore hari aba igihugu nticavuze ngo na monima abirategezwa kubaho abandi abategezi nibaje ngaho bakure imiza bakure ibintu dusho kubaka na monima mesh mbere mu ntara batwiyakoziki nuyakoziki ibintu n'ukuri natwe dushaka ko apresia ama monima biri cyo mu gihugu Burundi ategezwa kuba hari kandi nta muntu numwe yahamagariwe wo kuvuga ati kenyira nkuri ibintu by'iwanje njenge nyene niba kandi ducwaho kubaka ama monima yabo vuga ati ibintu byo kuri iki c'est pas mercure ndadaye na kwanza sore wa independence no demokrasi no hari ibindi bikorwa byiza bateza gukora gukora cyo kintu cyo kugwana nk'uko ibintu bakoragira tubana ku mego ni ibintu vrema kandi nyakaro bitabereye n'ati bakuri ibintu bibereye bitabereye bireke
ibintu bibereye ni ibintu bikwiye gushirwa imbere reka icyo kibazo tukibaze na Hermes Dushimimana yiga muri Université Martin Luther King mu Burundi Hermes mu gihe ivyo bigano vyasubira gutangura twizeye nko mu misiri imbere ikintu mona abanyapolitike boshira imbere nike
ego ntanguye kubashimira bwa mbere kubona mwashoboye kutwiyumvira ko tweze nk'ugwaruka nkaduha ijambo no munsi ikintu cya mbere nibasaba nimba ibiganiro byemerije gusubira gutangura ni uko abanyepolitike bacu bogerageze bagashyira imbere neza y'igihugu kuko urazi uno munsi nk'uko Lionel yabivuze ingorane ziri mu Burundi ingorane nini cyane rwose y'uko zoba mananiza umwaka ugahera amezi akajako atakintu na kimwe kirakogwa ni ukuvuga yuko abanyepolitike bacu dufise umwe wese agombe inyungu ziwe nk'uko imengo hamwe ataronse izo nyungu ziwe nta gishoboka mu iki gihugu twe turasaba bashira neza y'igihugu imbere kuko uravye nko kuva mu 65 twe ntituri abakera cyane ariko abantu bose babayeho imbere batubwira ati kuva mu 65 ati Burundi ntiburigera bumara imyaka 15 bubayeho mu mahoro ni iki gihe cy'intwaro twariko abarundi bavuga yuko babayeho imyaka myinshi bari mu mahoro uhereye ngaho mu 65 icyo dusaba twebwe ni uko bagiye mu biganiro boshyira neza y'igihugu imbere kugira dushobore gutera imbere no munsi nyagihugu w'umurundi niwe ariko arabona ingorane zose ibintu byose bibi byashyitse kubera ko ibi bintu turimo umunyagihugu ni wamerewe nabi ni wadafise angresh mike ayironka imugoye amahera ntakiboneka uno munsi igihugu nikiriko kiratera imbere bivuye kukibivuye kutumvikana nibashire umwumvikane imbere hama bareke inyungu zabo kuko bakwiye kumenya neza yuko nyimba turi ngaha ku isi uno munsi si ku isi dutegerezwa guhereza ku isi haravaho abantu barahaba bagasubira bakaguma bavuga ati ni nyakwigendera nyaka naka naka atakihari uno munsi turibuka injungu yo kwikukira rwuzuho rwa gasore tukibuka injungu ya demokarasi ndadaye Melchior kubera iki abandi nabo baba badutwara uno munsi b'abanyepolitiki atoshaka gukora ibyiza kugira ngo nawe cyo bazovuga ati naka yakoze
impari zidahera Hermes hari ni ikindi kibazo cyagiye kirashikirizwa mu biganiro byose twagize ngaha kuri radio Ijwi rya Amerika ikibazo cyo kutavugana ukuri hagati y'abanyapolitika icyo ni ikibazo cyashikirijwe cyane rwose mwebwe icyo kibazo mukibona gute
yego n'ukuri hari ukutavugana ukuri mu Burundi harakwiye ko bicarana tukavugana ukuri ukuri niko gutsinda ibintu byose
yumbire nawe n'umuntu abantu babanye politiki hajyanye barazinanye bose nta muntu n'umwe wavuga ngo jendi mu mugambo n'uwo baba batazinanye none umuntu muba musangiye amazi muvoma ku irobine rimwe yogenda gute ngo mugiranire ingorane kugeza naho byahako mu gitorere nyinshi niyumvire nk'abanyagihugu batoye iyo bafitaniye n'ingorane abanyagihugu hajya barumvikana rwose umunyagihugu n'uwo igitunga ciwe conye nk'umurima uwundi munyagihugu barumvikana bonyene bigahera bakabana mu mahoro bigenda gute ingene umunyepolitiki umuntu yitse kaminuza kiga university dokteri agira n'ingorane n'umundi munyepolitike bikanga ko bagitorera umuntu ikubera ko bashyira inyungu zabo imbere aho gushyira inyungu z'igihugu imbere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umuntu wanyu wa radio Ijwi rya Amerika haragakiza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego sikibaza ahubwo mfite icyumviro nagomba gushikiriza kuri uyu ahekeje kuvuga bwa nyuma
yego
nukuri nuko ahekeje kuvuga ikibazo kiraba Burundi ahanini imbere nabyo bugwaruka kiranaturaba kuko iyo habaye ibintu byononekara rimwe na rimwe twebwe abakiri bato dukunda kubasinzikarira tukabura akazi tukagira ubushomeri n'ibindi ku bw'iyumva rero abanyapolitike uko rigenda kose bari bakwiye kumvikana nk'uko abanyagihugu batoye bato rimwe na rimwe usanga hari ibintu badahurizako yaba nk'igitungwa cyangwa ikindi kintu baba badahurizako bakariyaga bakaritosekanya bidahera bikagira uruhande rumwe na rumwe bigendako urabye nk'iki kibazo cyerekeye manda cyangwa n'ibindi byateye imvururu mu Burundi bimaze iminsi myinshi urabye rero abantu b'abashinga nayo mu Burundi bibye bafise amashuri menshi kubona ikibazo nk'icyo cyababereye ingora bahishi abanyagihugu bato dushyira tukinda tukinda ati none n'abana bacu kubarindika mu mashuri hoho imaze iki narirya abahambaye nide za doktora n'izindi zihambaye ikibazo kiraho bakagitoreye iminsi twumva aba bandi bana bacu tumwe turarindika ku mashuri bizoreza bikabamarira iki murakoze
murakoze hagakiza reka duhe n'ijambo Ernest mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo cy'umviro
ngewe cyo ndashaka kuvuga ndi hano Uganda muri Kampala
yego
ngewe cyo ndashaka kuvuga nibicare hamwe baganire ndavuga kuri abadepite n'abantu bavugira abaturage bamanuke bajye mu baturage begera abaturage bumve ibyiyumviro by'amahoro ukuntu baganira uko amahoro yagaruka mu gihugu cy'u Burundi ongera nkagaruka ku kintu cyo kumva ko abarwanya ubutegetsi nabo nibabegere bicare hamwe bakangire ubumwe bw'abenegihugu ongera nkagaruka no guha abagore ijambo mu gihugu urubyiruko narwo rwitabweho ongera nkagaruka ku kibazo cya ari abarwanya ubutegetsi nabo ndumva basiraye intwari hasi bakumvikana na leta iriho mu gihugu ongera nkagaruka nkongera nkagaruka ku kindi mu gihugu mu Burundi intwari ziri mu baturage ndumva hajyaho amategeko yahana abantu bafite intwari mu gihugu abaturage batabyemerewe muri make
murakoze Ernest reka duhe ijambo Lionel Ndayizeye agira icyo avuze kuri ibyo byumviro bishikirijwe haragakiza akaba yavuze ko abanyapolitiki bakwiye kuyaga ku bibazo byose babona ko boba bafise akavuga ko atakamaro kaboneka mu gihe abanyapolitiki bazi ubwenge badashoboye gutora ikibazo nk'ikibazo cy'abateranije cya manda hanyuma Ernest nawe akaba yashikirije ikintu gikomeye cyane rwose avuga ko abanyapolitiki bakwiye kugendera abanyagihugu mbega barumviriza abanyagihugu abanyapolitiki duga ku ijambo kuri ibyo bibazo bibiri
ego
jewe ndashimye abo banyagihugu abo bagenzi baheje guterera icyumviro n'ibyimvu byiza cyane no vyukuri urabona yuko nta muntu n'umwe yovuga ati ibimeze kunku nuko mugabo gico no bivuga ko no vuga yuko abanyepolitike ntabwo bagikiba ibibazo by'abanyagihugu cyukuri bigana ubwenshi gero ya ntabwo bazibaza by'abanyagihugu ibibazo umunyagihugu no munsi arimo ntabyo bazi sakaro uno munsi umunyagihugu wunga mu Burundi afite ibibazo by'inzara afite ibibazo by'ubukene mugabo yaba abanyagihugu yabanye politike bari bazi ingorane abanyagihugu bafise nagenda kugira yuko yaba ku ruhando ruca nk'eruriya kuvuga ati n'ukuri babantu baduha amajwi canke ati n'ukuri babanyagihugu twibaza yuko ejo bazoduha amajwi bariko barapfa barakenye reka tururashuka kugira dushobe gutora inyishu z'ibibazo hajya no mu rugo umaze kubona umuntu w'umugabo n'umugore bashwanye umugabo hajya baca umugani mu kirundi ngo inzoka mbisi imiri yumye urabona yuko ngaha mu Burundi uno nta nzoka mbisi ihari bose zirumye bose n'abantu ubona yuko umwe akeneye kwerekana ingufu ziwe undi agakenera kwerekana ingufu ziwe mbere hariho nk'uko tubibona hariho n'umwe mfume ndabitahasi bishake bisanzare uwo muntu rero avuga ati nshake ndabimene hasi bishake bisanzare urabona yuko ataki na kimwe akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi barimo bobo bafata amafamiliya y'iwabo bakavugira hariya cyangwa bari ngaha bari protege raba bariko bararengana bafite sekirite ikwiye mugo wa munyagihugu uno munsi ari ngaha ari hariya mu rutoki yabuze n'umunyu yabuze n'amafaranga bivuga batse bo bakora kubwira yuko duteza kubaho muzubaho umwe nande kandi abanyagihugu hari abakora mirimo nabi bagohowe umunyagihugu ibaze umunyagihugu wa muntu yiyumvira gufata bwa butegetsi wa muntu yiyumvira ati nzogenda eskazuza gutwara abande ari hariya hanze ariko aravuga ngo mu Burundi ibintu biracika mu Burundi reka zibiri imfashanyo none umunyagihugu wa hariya mu rutoki agire ibintu by'umukuru w'igihugu agire ibintu by'umushingamateka kanaka hari ibintu bikwiye kuza kwiyumvira nk'abantu baciye ku ntebe y'ishuri hari ibintu by'amabadofere baba bakwiye kureka bakavuga ati ku nyumvu eske twebwe turi abantu bakunda igihugu reka dufate tugire uku kugira ujya munyagihugu nawe atura ko yoko aheme mepa kuvuga ati ibi bintu nopfuma ndabica byose hako mbuze iki kibanza ibintu nopfuma ndabica byose urabona yuko vrema dufise muvuga amaturite politike ari ntoya cyane politike dufise ntabyo kuvuga ibi hariho Hermes ndamushimiye cyane yavuze ikintu cerekeye kwiga n'ukuri hari twibaza ati eske bizehe biziki abo banyepolitiki uno munsi eske iyo diplomasi bafise ni diplomasi nyabaki diplomasi yo kudagiza umunyagihugu diplomasi yo kutavuga ati eske region ibintu uko bimeze uku nabituraye nyinshi uguti hari ibintu biba ukubona yuko bishobora kudepasa avuga ati ibi bintu eske aba bantu bavuye he bajye bazona hehe kuko tubona bafite comportement itari ime ije inyume vrema ubona yuko iteye ukuntu ashobora gutahura vrema twebwe rero nk'abajene uno munsi nk'umujene twebwe turi umwaka wa nyuma duhejeje ni ukuri turinginze abanyepolitike ku mpande zose yaba abari muri muvanza bari muri opposition n'ukuri biyumvire aho bari hose turabizi bakuba arumviriza vuba d'amerike biyumvire umwe wese yiyumvire umugambo arimwo twarabonye ibyo bagiye baragira mu mugambo urabona yuko bafise capacity vrema no uvuga yuko sinzi ko ari ukusaza hano badusedere batwereka ibyo ho bagejeje hama tubandanye sinzi ko ari ibindi bintu kuko urabona yuko bagenda baravuga ibi unyabwoko ibi urabona ko ari umuntu ariko araderapa avuga ibintu nyene ubona yuko bitanezereje cyangwa bidashaka gukiza igihugu ahubwo bishobora guteranya igihugu
rero reka tumene ijambo Hermes Dushimimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na haragakiza na Ernest duga ku ijambo
ego n'ukuri ndashimiye cyane abo banyagihugu bashoboye guterera ukuri urazi ingorane dufise mu Burundi ntabwo ari ingorane dufise uno munsi tw'abanyagihugu b'Abarundi dufise ingorane y'ubukene ingorane y'uko umubyeyi uno munsi atabone ejo ingana dorongo umwana wiwe ku ishure atabone ingana ashobora gutunga umwana wiwe amugeze mu bigero kubera ubukene n'ukuri ibintu bya politike ntibyari bikwiye rwose yuko byodadaza ngo bidadaze oya nawe uba uri umunyepolitike ukaba urwanya leta cyangwa uri muri leta niwiyumvire ejo abantu tuzotwara nk'ubwo umuniganira gusa ngo uronke ibiti ngo utware igihugu mugabo utabona yuko abo uzotwara ejo bariko baragushirana ni ukuri abanyepolitike b'abarundi niba atahindura ingendo twebwe abarundi turashira kuko uko bata umwanya bariko baranegosi ibintu
b'inyungu zawo niko abanyagihugu nabo basinzika uyumvire nkuba igihugu kimaze umwaka mu ngorane ingorane gitewe n'abantu b'abanyepolitiki umunyagihugu mutoya niwe agira ingorane ubwa mbere twebwe n'ukuri turasaba nimba nagiye bazushyire ko ntere nibaca mu biganiro bagerageze bumvikane basi nimba badashobora kumva yuko igihugu umuntu aga gutwara igihugu ari gushiteza imbere igihugu umavuga ngo ni genocide bumvikane batume bagira ukuntu bogira imigambwe mike kuko hajya baca umugani mu kirundi ngo urahari inzara mu nda ejo hakabyuka inzika bagira imigambwe mike nimba ari nani bagira inani hama bazomenya ati amba uhatsinze urunanuru nuru cyangwa hatsinze imigambwe uyu nuru imigambwe perezida wanyu ntabwo ni igihugu cy'u Burundi uko kingana cyo kugira imigambwe 40 n'iyindi imigambwe mwinshi cyane
tubibutse inshuti mwese ariko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Jean Paul mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafise ikibazo murafise icyumviro
icyumviro
duga ku ijambo
yewe ndiko ndaraba abanyepolitike b'u Burundi ubu ntibariko baraharanira politike yo kubaka igihugu ubu mbono mengo bariko barahanira inda zabo birababaje ingene abana b'u Burundi birirwa barapfa buri munsi abandi batotezwa abaitwa ngo bari mu gihugu naba ibyinyigisha ingene byabaye bo kubona abanyeshuri barenga 300 bagafatwa burundu kuko umengo babana b'igihugu ehera aba bana bayobewe muri fondamentale ingene bari ayo bagowe ariko abandi bubu abana babo bigira za Amerika mu Buhindi n'ahandi ikintu mbona leta y'u Burundi nihamagare bajya bahunze bumvikane baganire icyo batumvikana kugira abana b'igihugu bareke kugwa mu mporero abo banyepolitike bahunze nibaze bumvikane na leta basabe barengere byose bumvirize izo leta ibabwira bose bareke kudadaza bagira icyo bahuriye ko cyo kubaka igihugu kuko atari icyo bapfana nacyo bapfa
kindi sozera
kindi kindi nariko nagira aba iz'amagara y'abantu ahari induru nta kintu na kimwe kigera kijya kiba kina kina kimwe cy'iterambere kigwa kiharanga ubugiye kwa muganga umara ukwezi urekurenga ufite ordonasi utararonka imiti kubera indyane ziri mu gihugu kubera indyane z'abanyepolitike babi badashaka kubaka igihugu cyabo nuko tugira amahoro
murakoze Jean Paul reka duhe n'ijambo Gerard mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
murasiki ikibazo cy'iyumviro
ekomeje ndafise icyumviro nk'umujene wo mu Burundi turabona yuko inkuru zagiye zirakurikirana n'ukuri abantu abatware barashira imbere gutwara hariho abo bagiye barashimira n'abandi bagiye baratera ibyatsi ariko uvuga yuko n'ukuri intwaro zagiye zirakurikirana tubona ko atamujene bitayeho kose umujene w'ubu nk'imyaka 50 iraheze umujene vemaki agishomereye ukibaza iyo bizohera nk'abapolitisie barubu jese mbona planification baha umujene uye umuharaheza kaminuza agashomera agasegonda agashomera tuvuga yuko politike alo
duga ku ijambo musozere
politike kugira ngo bateze imbere urwaruka biva muri politike kuko uri kwaraba nk'umunyagihugu hariya mu cyoyi we yahanzwe n'ubukene arabura na 5,000 byo kumwana ku ishuri yo guriko ibikoresho mugabo de gouvernance le gouverneur bakuma bo bashira imbere ngo gutwara ngo ari gutwara bose orose fo se fo kuko bobo afise nyungu zabo bavisa umunyagihugu haranyarushari mutoya gose akabura nico afata n'icareka wasanga umujene nkubu arashonye nta migambi bafite umujene none uvuga yuko n'ukuri bicaye ku ibombe imirije guturika mu minsi iza n'ukuri kandi izoba nabi gose uri kwaraba ariko ubwinshi zagiye bigira planification y'abajene ubwo yatangwane biriho rero nyamukuru umujene nje kimyamukuru cyo kugira impuhwe cyane kuko niba bagifise ibyiyumviro birashe ego me hari n'abagiye batwara abashyize imigambi imbere mugabo umujene w'ubu mu mingari bagoye cyane uburyo nta n'amashyirahamwe akijya ngaha mu buntu kugira ngo umujene araba aho yokora
yego me Gerard
ashemera ku nyene yego rero
reka dusangire ibyiyumviro byawe n'abatumire bacu Mushenahe Lionel Ndayizeye na Hermes Dushimimana Lionel kuvyashikirijwe na Jean Paul na Gerard bavuze ibibazo bihambaye cyane gose ikavuze ukuntu abategetsi usanga kenshi na kenshi umengo ntibitaho urwaruka ruri mu Burundi mu gihe urwaruka abana babo usanga baje kwiga hanze mu gihe amagogwa abandanya gutera abarundi cyane cyane urwaruka ruri hagati mu gihugu duga ku ijambo
ego ndashimiye Gerard cyane no kuri urabona yuko atamuntu numwe nubwo yoba ameze gute atovuga ati ikibazo kihari mu Burundi nubwo bumeze gute kiretse uvuga ati ngomba guhengamira cyangwa nka urabona yuko ari kibazo umuntu wese ushobora kubona yuko abanyapolitiki atakiri na kimwe ubona bari kuramarira igihugu sikuru ugerageje kuraba mu Burundi bagomba kuvuga ngo n'abazungu ngo bakoronone igihugu ntabwo abazungu bakoronone igihugu iki gihugu cy'u Burundi eske bari kwacu na gute n'umuzungu wahe urabona ariko aradetsinza nga si umuzungu arose akaje kugukoresha we hama ukabafuti mu mutwe ukamukurikira akakudetuiza arakudetuiza nagira mvuge rero ku bintu byekeye aha mu Burundi abanye politiki bo mu Burundi yabo muri opposition yabo muri mouvance nibo bari kwarona ni kigucu cy'u Burundi nibo bari kwaraconona nta umuzungu nawe kugira intervene araronza amaspekulation yiwe mugabo umenye yuko abo muri opposition abo muri mouvance niwe akwarona mu kigiye gucacu cyo Burundi aba bajene ahantu bakorondegwa ni hehe aba bajene urabona aho twarondegwa bajene fazo twarondegwa mu gihe badukeneye abanye politike igihe tugomba kubafasha ndubwa n'ubuzi wabo je ari kintu Frederic na Ganda kubwire twara na hariho muri si muri Senegal abanye politike barabwiye aba ugwaruka baje mu manifestation bajya mu manifestation hama leta irabetufu bamaze kubica babanye politike baca basubira ku radio bahamagarira babanyagihugu ati va mu barabara kore bari bamaze kubona kungene bako barapfa ndabona yuko nubwo abo banye politike babikoze bakababwira ati jamwira mu mafuga ati eh iga tuko turagira perte bakongera kubabwira ati va mu barabara ndabona yuko ubu munye politike afise urukundo kwa abanyagihugu mera fika iwacu mu Burundi mengo eh kuri bo kubana babo nta kibazo bariko barabandanya biga eh bariko bariga hariya mu Bufaransa bako bariga muri Amerika bazozino batwara amasekurite ngai wacu twebwe abanye tugabajene twasigaye ngaha pesetre ntitwarose nakaje kukwiga bazoza bafise amadoktora bazoza bafise ama maitrise hiyo ariko twigaha kugira twige ntabwo tuko turiga twarose umwanya wo kugira gusa baduhende tujye muri 2020 urabona yuko bobo baragerageza ubwo bwose kudukoresha abanyepolitike hageze kudukoresha ese abanyepolitike ko bavuga ngo gukora dukunda umunyepolitike amenye no musiko nafunguye no wahe umunyepolitike amenye yuko nagiye kuri wahe ko bavuga ngo baradukunda ngo bafite indi n'ukuri nagira mbwire mbere nk'abajene bo muri suka jeho niko ndavuga Kongo u Rwanda u Burundi byo kuri tumenye icyo twadugiye gukora ibi bintu abanyepolitike bakadukorera twebwe inouvelle generation ntagira ibintu tuzokora ibintu nk'ibi ibintu bakorakora ni ibintu biteye isoni reka ndabivuga muri ubwo buryo ni ukuri abajene bo muri sous région ndabateye akamo bose abumva ikirundi n'abatumva ikirundi bashobora gusigurira abandi ibintu abanyepolitike ariko bakora muri kano kare navuga aha ibintu byo kudakunda igihugu ni ibintu byo kwikwegera ko mugo bamenye yuko wikwegera ko utikwegera ko umenye yuko ibyo urukura kura ngaha byose aha ku isi urukuronona igihugu umenye yuko bafite ubuzima buto bahabuke ubuzima buto cyane ahubwo byari kuba byiza umunyepolitika azitse ubwenge yari gutegura iyo ariko araja nepa yari kwa
ego medicale so zera duhe n'ijambo Hermes agira icyavuze kuri ivyo byimubiro bibiri vya Gerard na Jean Paul
ego sintebye nagira nsabe abanyepolitike by'ukuri kuri uko kuntu barose indi okazion yo kujya mu biganiro by'ukuri abanyepolitike ndabizi barumviriza kandi bazobarabe umunyagihugu mutoyi umubazo uza gusabijwe kuko batatu munyagihugu mutoya ubutuko turababona amantu z'abakora ki bariko barako turabona amashuri bariko rakina bazobura ibyo bavuga kuko nti bazobivuga impande y'iwacu nibaza kuyamamaza
yego bereka murakoze Hermes dushimye imana namwe kuvyimvira byashikijwe na Jean Paul hamwe na Gérard
yego n'ukuri nashu njya munyagihugu ugera afite cyane ati ubu abanyepolitike baraza bagamaza abantu abanyagihugu ngabatobatse badafite uburyo tugasanga umwana wiwe ariko yiga muri Amerika ariko yiga mu Bushinwa ego ni mukuru biranze abanyepolitike bacu barafite ukuntu bafite kuyikunda kurenza ugasanga umuntu no munsi aravuga ngo genda kundi umunyagihugu mugabo uwo mubaza ati none wewe umunyagihugu kugeze no munsi uzingene yaramutse ninde umunyagihugu no munsi uvuga ati urazingene yafunguye ninde basanga ingorane zose bavuga ngo bakunda abanyagihugu ntibabakunda nambara umuntu wese usanga barondera inyungu zabo ni ukuri nagira nsaba bagwaruka rwose dukora akazi abiga bike abakora akazi bakora akazi hama duteze imbere igihugu cyacu kuko nta kintu na kimwe kidashoboka naho byogenda gute habaye ishaka no gushyira hamwe nta kintu na kimwe kidonanirana mu Burundi Burundi butotera imbere butera imbere nk'abandi tuve mu bukene mugadukoreye hamwe niyo umunyepolitike agwanya leta yagomba kuvuga ngo iki kitabaye ntibikunda ngo kitabaye ntibikunda ubundi nawe ngo nanjye kitabaye ntibikunda aho tuzoguma dusubira inyuma cyane nk'ibirenge sibyo muyobe w'abanyagihugu benshi barabibona barabona ko turiko turasubira inyuma mu itari biki nagira ndabasabe n'ukuri cyane cyane ugwaruka ukora ukundi ishure ukora akazi ureke ibintu byo kuguma bata umwanya bumviriza ibintu abiriya kuko neza y'igihugu iri kugwaruka ubwa mbere na mbere ni twe kugwaruka tugifise ingufu n'abanyepolitike benshi naho bavuga usanga bariko barasaza mugatwebwe turacyafise ingufu ni twe tuzoteza imbere igihugu nta na kimwe kidashoboka kandi ntibizokwa nka n'uko bumvikana ni iki gice wubuza yuko uno munsi umukuru w'umuganga Frode bagwana mu nda n'umukuru w'umuganga Sendzefebet byose birashoboka bumvikanye bagashyira hamwe bagakunda igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'undi munyanyu wa radio ijwi ry'Amerika Steve mwiriwe neza
mwiriwe neza ni sawa ku ijwi ry'Amerika
ego turakomeye muri hehe Steve
ndi Bujumbura
nduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
nagomba kuvuga kuri ico cerekeye ico abanyepolitike baza guhenda urwaruka bakaza kubwira ati none bazoduhaye ibintu na biriya mugabo ugasanga bariko barahenda urwaruka ugasanga bobo uwo mwanya barakubwira ati ejo uzinduke ukunukunukuze uku kujya bahenze muri manifestatio ugahura basaba bahenda nabo abana bibabo bibereye hanze nabo ni muri uwo mwanya bakabikubwira ukumva ku radio ati ejo uzinduke aha nawe yibereye hanze mbega kuki batobigira bakabaca imbere bakaba baha akarorero bakabarabirako
murakongera
nkavuga ku cyerekeye sinzi wigeze kuvuga ati abazungu ngo baba bariko barondera ngo kuca ngo bigabira i Burundi harya ahari abagabo ntihabwo ibara umugabo abonye mu yindi nzu ya mwene wundi mu banyi wiwe hariko harabi ingorane ndazi ntawureka kubanguranya urumva naho hajya bari mu bihugu by'iwabo nabagira ati Uburundi burigenga mugabo urumva hari inzira y'ingorane ntiboreka gufasha kandi arabashinga ntahe
murakoze Steve reka duhe ijambo mugisha muri beneza
mwerewe
murasa ikibazo cy'imvira muri hehe mugisha
Bujumbura
yeduga ku ijambo
icyo twashaka gushikiriza nuko abo banyepolitike bobo ugwaruka twama twabivuze kuko nkaho tugeze twakoranye n'abanyepolitike benshi byabo turamaze kubibona icyo dushaka kubabwira abanyepolitike boshimikira ko muri ibi biganiro bagiye kuja twasaba ko bokwisunga kugwaruka ariko ntabyo bagiye gukora kuko ugwaruka rwabeshwe kuva kera baguma bavuga ngo ni Burundi bw'ejo kuva kera babita Burundi bw'ejo gushikira isaha ubwo Burundi bw'ejo ugwaruka ntibabubona iyo bakeneye gushika ku abari gusambura no kubaka barazi ko ingufu ahanini ziko ari iz'ugwaruka babakenera muri icyo gihe nyine cyo gusambura no kubaka mugabo bamaze gushika ku byo barondera ntibasubira kwibuka ubwo gwaruka mu bintu rero biriko bitera ingorane mu gihugu cy'u Burundi ni urugwaruka nyine kuko niko mbona rufise ingufu zo gusambura no kubaka hano abanyepolitike baza kurukoresha hamwe rero ugwaruka twoza hamwe natwe tukabona amabi y'abanyepolitike tukarondera inyungu zacu natwe bibaza mu Burundi byogenda neza.
Murakoze Mugisha Lionel izovyumviro vya shikirijwe na Steven Mugisha mu vyumvira kwiki.
Ego ndashimiye cyane Mugisha y'ubujumbura na Steve nukuri ni bya bindi nyene tuguma tuvuga kuko tukavuga ati ugwaruka tuma dushimikira kugwaruka uno munsi ugwaruka mu Burundi rwari bagiwe wibukwa mu gihe abanyepolitiki bagomba kudukoresha nicyo bavuga ngo sakwa akoraga ibyamunaniye bikuri bagomba kuturaga ibintu byaba byabananiye ari nacyo gituma uno munsi ngo gitige gukora mu maso rimwe ngo bigira kabiri cyane kirimena sinzi nukuri nagomba gusubira kuvuga ku byerekeye ugwaruka chaque ns usone toile ugwaruka tumenye iyo turiko turaja tumenye iyo tuvuye iyo turiko turaja tumenye eske jewe ubuzima bwiwanje bugomba kuvahe bugomba kugarukira hehe tumenye turove vision tonke vision kuva ati eske uyu mahari ko arambiye uno munsi nagira ndakubwire yuko abanyepolitike uno munsi novuga ko ari ababyeyi bacu mugabo mbonye ibintu uko ravuga mbonye uko akora uno munsi novuga ngo umubyeyi kuko umubyeyi n'umuntu aholasha umubyeyi n'umuntu avuga ati tumumurekera umubyeyi n'umuntu ababazwa mugo no musubije uko kuragira abanyepolitike niba ababazwa n'ikintu kimwe abanyagihugu bo mu Burundi bariko baracamo bakwacu mu bibazo biteye ubwoba cyane ibibazo byo kubura umuti ibibazo by'ubukene ibibazo by'inzara uwo munyepolitike twakwita ngo umubyeyi adashobora kubona ati abanyagihugu b'iwacu baratanga kubyimba gutama nabiru wa kera ibyo nahuye n'umuntu la fois passé mbona abyinze amatama ndabona yuko ari bimwe byo gufungura nabi ibyo bintu nabihinduka kera nkiri umwana mutoya ariko uno munsi ukabona ati ibyo bintu nibiki no kuvuga iki ninde n'abanyepolitike batuzaniye eske n'abazungu babituzaniye no ntabwo usaba kuvuga n'abazungu n'abanyepolitike n'abo muri opposition n'abo muri muvance bagombye kwigira nko kumengo iki gihugu bakizi ko byinshi bagombye kwigira nko kumengo iki gihugu nibo hariho bamwe bagomba kuragwa igihugu no iki gihugu ntawo igihugu nta muntu n'umwe nta warazwe iki gihugu rero nagomba kuguma nsubira kuvuga suye kuvuga niba duha umwanya abo muri opposition nabo duha umwanya abo muri leta aba muri muvance tugabanye abanye abajene dukore n'ukuri turafite ivyumviro duhugira twiteze imbere abanyepolitike bo muri opposition bamenye kungene barondera ubutegetsi uko barondera ubutegetsi sivyo bariko barakora uno munsi sivyo batangwe gukora kuva muri nane passe ndetse ko bandi barondera ubutegetsi urashaka kuburondera kandi mwikishije bugufi kandi ukamushikira nepa ibintu wakoragira abo muri leta bamenye kungene betufa aho muri opposition kwetufa umuntu muri opposition si bari kubaragira urashaka kumwetufa ibihugu nta gihugu na kimwe nagenda kubwira meme izoze tazini urabonye ukungene bari kubari yamamaza ukungene bashaka kuvuga umuntu by'akazi se ngo urabona byo mu Bufaransa ukungene Sarkozy bamubwiye ko kwiye ukungene bashaka kumukasa utarinze kumuca umutwe utarinze kumusindagiriza ubuzima ukavuga ko nta mu gihugu na kimwe nta mu perezida n'umwe atetufa uwo muri opposition eske umwetufa mu buryo ubwahe we umwigiza kure mu buryo ubwahe abo muri leta bamenye ukungene bashobora kwigenzamo batarinze guseseka amaraso amakungu atavuze ngo ibi n'ibi n'ibi abo muri opposition nabo bakamenya ukungene ati eske pouvoir ni iki umukuru w'igihugu ni iki tugomba kujya gutegeka tugomba gute tugomba guca mu nzira izahe ibintu uko barakora reka basi bafume baza tubereke kungene bo bigenze
reka duhene ijambo Hermes dushimi imana agira icyo avuze kuri ibyo bibazo yashikizwe na Steve na Mugisha duga ku ijambo Hermes
ego nukuri ndashima cyane ngene abanyagihugu bari kubaraterera iraboneka yuko abanyagihugu bose na cyane cyane ugwaruka batawiye yuko atanye ngo nimwe yo gutatura iki gihugu cyacu yo boza boshigikira kugeza isaha nukuri turakwiye kumenya yuko Uburundi n'impeto iduhefe twese waba utavuga rumwe na leta waba uri muri leta Uburundi n'impeto duhetse twese dutegerezwa gukwigwa nk'atanu mwavuyemo rero nk'akarorero kera abarundi bagiheka abana mu nshato bararusiga amavuta y'inka kugira rurembe natwe igihugu cyacu tuba tugiye kugisiga amavuta y'inka kugira ngo ahubwo gitotare kibemwo ari igihugu cyiza tureke kugisambura nimba ugomba dufata nk'akarorero nk'umuntu ariko arashaka ubutegetsi ushaka ubutegetsi yego nibyo ntimushiremo force rwose ngo igihugu kirinde gutatuka kubera iki rega gitatutse bizokugora kucubaka kandi nawe ugomba kubungabunga ubutegetsi ko uguma kuri leta ntiwo burinda gusambura igihugu ntibumvikane n'ukuri ntabwo idashoboka
kandi tumenye yuko ibintu byose birashoboka kwishi ingufu hamwe tugashira hamwe umutima abarundi kuva na kera abarundi bamwe bakundana sinzi ibintu byacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dominique. Dominique mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe Dominique?
Ndi muri province y'Ubuye komine Butaganzwa ku mutumba w'Inyamugari.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Nagomba manze ntere cyambere no vuga nuko ugaruka twaba maso kuko muri ibi bihe batugize nk'ibiraro ariko abo banye politike bamaze gushikiriza iwabo ntibaheza ngo batwibuke kuko baradukoresha tugakora kuko aritwe tugishushe ariko apre bimaze kurangira baca baduta nk'akanuka. Ikibazo naco nagomba mbaze none ko twebwe urwaruka dukoreshwa ubwo ntitwakwifu bitagashi ko tubona iyo abantu ya politike nenga abo batama barongoye imigambi bariko barashaza kandi igihugu nenga gikwera kiraba twebwe ntibabona ko dusa n'abariko barisamburira ko kandi sitwe bizogora gusubira kubaka.
Ego me murakoze Dominique. Reka duhe n'ijambo Bigirimana. Bigirimana mwiriwe neza?
Nabahaye mwiriwe. Ndahaye mwiriwe nako batumvira.
Ego mwiriwe neza, ikibazo cy'umviro?
Ego bwa mbere ndabata utwato turi hamwe mu gice cy'umviro. Bwa mbere akabato ka mbere ashaka kubaza babatumire baramade jewe kuva kuri ndadaye nari ico bita umujedebu no kuvuga na rugwaruka ko mugambwe Claudebu mu 93 hanyuma birashika aho bamaze kumwica hari abanyepolitike bamwe bamwe baciye bahamagarira abarundi. Ndabyibuka ko hariho uwavuze ngo muhagarare bwuma ngo demokarasi yanyu ngo ntibate mu mwanya y'intoke yibereye mu Rwanda. Ugwaruka ca turasubira namwo ugwaruka nirwo rwafunzwe gushika 96 ugwaruka nirwo rwagize ibyago barafungwa jewe kubera nari mu Kirundo mugabo naratembera bukebuke nkaraba ukuntu ugwaruka ruriko rwafungwa haba mu Kirundo canke mu ntara y'Muyinga tubangikanyije. Ubu nawe ubunyene vyaraje muri 2010 narabibonye yuko abo batama abo bantu bashaka politike bakeneye kugwaruka ngaha mu Burundi ukuntu vyagenze. N'ubu nyene muri ubunyene muri 2015 murabibona ukuntu vyagenze abantu bashaka gushikira ubutegetsi baciye bahamagarira ugwaruka ruja mu ibarabara baraturira amapine baraturira abantu barica abantu baratera abapolisi abapolisi baragerera n'ingorane nabo nubwo rwaruka. None ikibazo cyanjye cya mbere ni iki mwaba mugiye gukora ku buryo hatogira abantu bashaka gushikira ibicanye biriya baciye kugwaruka kandi iyo rubambye batabigira akabato ka kabiri muradi neza yuko n'umunyene hariho rwaruka kwishi rwahendwe n'abo bantu numuro racapfunze rumwe rumwe. None nta kintu umwe dufasha ngo abantu babahenda baza kubakaburira kugira ibyo bintu amakaba ariko dusigara mu busho abo bantu nabo bakaba bofatwa bakabazwa ibyo bintu. Hanyuma icyumviro canje banyakubahwa murabona yuko aho tugeze mu Burundi hari abantu bariko barasaba yuko amakunga atadufasha kandi rwaruka muri adukoresha gatanu ikintu dufite mugabo batama bago amahera bari ku makoni mukora iki kugira ngo mudusabire amakungu ashobore gufasha cyane cyane urwaruka hanyuma abo batama baze barabankira mu gato bw'urwaruka turonka ikidufasha kuko ubu nko mu Burundi uravye abantu turara ubusa turwaruka. None abo batama n'ubu baguma bajya ko bayafite ku makoni ni iki mwokora kugira ngo urwaruka amakungu adufashe ntituze turagwa mu byaha by'abo bantu bashaka politike bakina politike umengo ntabona iyo baje. Murakoze
Lionel na Hermes Mukanya bagira ico bavuze kuri ivyo bibazo byose n'ivyo zimvira mushikirije ariko reka duhe ijambo Bigirimana. Bigirimana muriwe neza? Bigirimana muratwumva? Bigirimana telefone yiwe ishobora kuba itameze neza. Reka duhe ijambo Lionel atangure yishure ibibazo byashikirijwe na Dominique. Lionel?
Ego murakoze cyane. Dominique yashikirije ikibazo ati eske twebwe aba urwaruka mutwogira iki by'ukuri icyo urwaruka uno munsi twokora ni uko twohindura demantalite twohindura ibyiyumviro twobona yuko twese tutateza kuja muri politike twobona yuko hajya politike iri limite ariko ibibanza bya politike biri limite kandi nagira ndakubwire yuko uno munsi Burundi bubayeho bido 80% y'abantu barima y'abantu bakuru twaho abanyepolitike bose barakora politike bakajya mu ndege hije bakaguruka mugo bose baguruka baruhukira hasi kondera umwumbati mugo nacyo gituma mvuga yuko ikintu giteza imbere umuntu si politike gusa kituna yuko politike kujya kuntu urabona yuko ibintu bitubera icigwa ibintu no musiko turabona no munsi jewe ari ukuntu umwe nigeze kuvuga ati hari ikintu kimwe kimwe kizaza kiraba mu buzima ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi bitazokwigira biba kandi mu Burundi harabaye ibintu by'ubwicanyi ubwa mbere uno munsi nagira ndababwire yuko hari ha bagerageje kandi n'ubu bakicaye bakoragerageza kubwira ibyabaye by'akahise bisubire mugo bitazokwigira biba rero uno munsi nyamba hari ibyabaye muri 2015 bitari bizosubira kuba cyo twahindura mentalite nule jeune tumenye iyo tuko turaje nabivuze tumenya ati eske twebwe tuko tujahe tuko tujahehe ibyacu ni gute ngo nyine kubaka ugwanje ndiko ntegura iki tuganishije kubaka ugwanje umunye politiki ubona no munsi ariko mfashiki ubonye umunye politiki no munsi ko aba yagacerere urana no munsi mengo siho bari mu Burundi mengo ntabanye politiki bigize bahaba mugabo hari gize kuba bavuga igero no murango uno munsi ubona bari hehe uno munsi ko umuntu akongataje n'inzara ari mu rugo ubona ari hehe abanye politiki by'ukuri bamenye batiza gukingira bakingire abajene mu bintu byose naho bogwanira ibyo bintu byabo bakingire babo ndabaga ku Burundi byejo n'u Burundi byejo kandi uko urabye expose ku rupfu uko urabye expose ku musaraba ni Burundi byejo gute ese kutaza nabizo batanu nawe ube expose ariko abwira umwana wanaka ari mu cibitoke umwana wanaka ari mu Kamenge ariko kire kitwa turabonye umwana w'ikiriri agenda mu Rwanda kwakugirira ko abajene bari iyo tubone rero iyo tuko iyo tuko turaja abajene bo muri su region duca ubwenge tubone ibintu no mutwe kungene byento dushobora kudevelopa Afurika dushobora kudevelopa ibihugu byacu byo muri su region tutarinze kuvuga ati ngo tuje muri politike cyane urashobora gutera imbere utarinze guca muri politike hamara nsabe nagira hariho warabajije ugira kabiri yarabajije ati none twebwe opposition cyangwa bo muri leta bokingira gute by'ukuri nagira nsabe leta unyakubaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ukuri n'umuntu ugakora ko ari umuntu humanitaire n'umuntu humanitaire kuvema urabye kungene agira narabe arabe avuga ati aba bantu twarasangiye ku mezi imwe ego hari umuntu ashaka gukorera ikintu udashaka kuvuga ati umuntu hamwe yoza ngaha no kuma ngiruko n'ukuri nta cyatugirageje cyatunaniye kwihanganira n'umuntu ndabiza senga narabe by'ukuri arabe kungene ashobora guhamagara abo banyepolitiki nabo babahamagaye nibadadaze niba kuba batuka igisirikare niba kuba batuka igipolisi hari umunyepolitiki akomeye cyane ngaha gye novuga ko ari umunyepolitiki ari duwe yitwa Agatogwasa niwe novuga ko ari duwe mukuza ngaha yaje afise inteko z'abajya muri Afrique du Sud niwe bamucungerera mukuno munsi acungwa n'abasirikare b'igihugu kubera iki nibaze aha mu gihugu bamenya ati uyu ni umukuru w'igihugu tumuvuga ko uku tubigenza ko uku hariyo ton dukoresha imbere yiwe me pa kuvuga nk'akarorero hariyo ton iteye ubwoba ko kuvuga ngo uwo mugabo umuntu atwara igihugu ashobora kuvuga ngo uwo mugabo gute nawe nacyo kwetusa mu buryo butandukanye bamenya ati twe tugiye mu gihugu tutiza kwina politike bakakina indwano ya politike bakakina je politike atariyo kwicana nk'uko umuntu two turabibona ashobora gukingira abanyagihugu bakingire n'urwaruka cyane cyane nk'uko bavuga ko ari Burundi bw'ejo
ego MS dushima Imana namwe mu ngire cyo muvuze kuri ibyo vyumviro byashikirirwe hanyuma turaho ijambo sinzo yiheba araturindiye ku murongo na Emmanuela duga ku ijambo MS
yego umunyagihugu wa mbere yabajije icyugwaruka gukora ugwaruka rwose bwa mbere ntibanze kumenya yuko ubukiriro bw'ugwaruka ntiburi mu migambi tugira amashyirahamwe tujye mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere mu masosiyasi gutyo tuzoshobora kwiteza imbere tutazeyinze mu migambi hari umunyagihugu wa kabiri yawe yavuze ngo yari umujedebu kuri mu 1993 yego nyine ni ngaho nyine bose bakoresha ugwaruka kuko rufise ingufu ni muhere ngaho rero mwihe twihe ikibazo twishure twese ugwaruka uko tungana g'u Burundi urabe ugwaruka rwahenzwe aho mu 1993 rugakora ibitari byo ugacura aba muri 2010 ugwaruka rwahenzwe rugakora ibitari byo ugacura abantu bo muri 2015 ese umuntu wese yumvira umunyepolitiki amuhenze mu buryo bucanke buriya yarungutse umwe wese nibibaze ko yungutse arabaho yarari ntambwe yariko arabe n'umwe musikari yagezeye hariho ugwaruka ubu rwaheze amashuri rutaciga rutagifite uburyo bwo kwiga ugwaruka rwahunze bivanye n'amajambo baguwe n'abanyepolitiki cyangwa ugasanga hari ugwaruka uno munsi
udakora ibintu byiza usigaye rufata ugasanga rwaruka abona mwene wabo akamubona nk'igikoko bivanye nuko yumviye amabwire y'abanyepolitiki. Nukuri kuri ibyo urwaruka twese twihe ikibazo kandi twiyishure tumenye yuko kazoza kacu ni kari kuvuga ko kari mu migambwe gusa, kazoza kacu kari mu maboko yacu. Nimba dushobora kwiteza imbere ni twebwe twenyine. Ariko yabajije kandi ati none mwe mutegura iki, musaba iki amakungu ubwira afashe abanyagihugu b'Abarundi? Uno munsi niba muri politiki abanyepolitiki batariko barumvikana amakungu narabe neza abone yuko umwana w'umurundi yavutse jo uno munsi afise amasaha atarana afite n'umwaka atazi kuvuga ntiyozira abure yozira ibikorwa bibi by'abanyepolitiki. Amakungu nafashe abarundi areke gutanga ifashanyo nk'uko imengo ayifashije
ndabona
canke ngo ayifashije
ndabona akanya katujanye LMS ndabona akanya katujanye vyumviro ni vyinshi cyane rwose rekanzo batuma ko musubire muze muduhe vyumviro bihambaye cyane rwose ariko nashaka amanze mpe ijambo sinzoyiheba na Emmanuel sinzoyiheba mwiriwe neza
Mironeza ni impore kujya America.
Ni impore akanya gatoyi cyane rwose ikibazo cyangwa icyumviro. Umwanya uragiye.
Eh nagomba kwanza mbere ndababaze sinzi ko bari mu mutumire ngaho wo muri leta.
Oya nurwaruka rwo mu migambo itandukanye rwo mu mice itandukanye y'Ubujumbura duga ku ijambo.
Eh nagomba kwanza ndababaze yuko hari igikorwa baba ariko barakora cyo kuza baregera urwaruka kugira ngo baruhanure rureke kuza kuri suka mubi mu yitwa by'abanyepolitiki kugira ngo bareke kuza barabahenda ngo baze barakurikirana abanyepolitiki mu bintu by'ububeshyi babahenda atacho bari bubafashe mu nyuma.
Murakoze sinzo yiheba reka Emmanuel mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Murafite ikibazo icyumviro munduye ku ijambo akanya karagiye uhe ijambo duhe akanya na Lionel na Hermes kugira ico bagire ico bavuze kuvuga muzaba mwashikirije duga ku ijambo.
Yego mije nagomba kuvuga yuko abantu bari hafuza baracanga ibintu nta buryo tuzabwira muri opposition nagira icyo akora kandi ufite inkota n'uyifuza ikirindi byinshi niba bisabe abakuru badutwara neza bo nyine bari baducinzira kuko ari umunyepolitike rwa gasore yavuga ati tout monde dedans personne dehors. Nta buryo umuntu yota ngo akararama akavuga ngo ibintu bimeze neza kandi azi ko abantu benshi bari hanze ariko bagomba dusabe abantu bose bagira urunani basabe leta cyangwa amahoro kuko nitwa ari
igihugu. Murakoze cyane rwose Emmanuel Lionel mukanya gatoya cyane rwose inyisho.
Ego turashimiye abo batumire nka sinzoyiheba turamushimiye cyane mugabo twajya tumubwire yuko ntabwo turi muri leta nkuko yari kurabibaza kandi twajya tumubwire yuko igikorwa twebwe nk'ukuntu Vod Amerike yabikoze igikorwa cyo gutura igikorwa twakoze nyamukuru turacariye abayitijya mugabo babonye yuko bashaka gushikiriza icyumviro ni igikorwa dukoze nk'uno munsi igikorwa mugabo hamwe leta canke ayandi kuri mu bashaka kuvuga ati dushaka ni dukorane kugira dushobore guhimiriza abajene kugira dushobore kumenya iyo tuko turaja twobikora. Hama uyu arangije ko Emma ego ni impande zibiri zifite ibibazo. Igihe ari impande zibiri zifite ibibazo rero nicyo gituma twavuze nabo muri leta nabo muri opposition. Opposition irafite icyo ikora, ntiwibaze ngo nabo muri leta gusa. Yes, twavuga ko ari abo muri leta kuko umwihariko niwe ufite ikirindi. Nicyo gituma twasabye nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umuntu ashoboye kuvuga ati mpozibi kandi bigakunda. Mugabo nabo muri opposition nabo nibiyumvire kuko abo muri leta ntibitamba nabo nyene. Nimba hariho abo muri leta batamba bariko batambana n'abandi. Hama mukurangi zanagira mbwire urwaruka yuko la science il faut s'atteler à la science mais pas dans la politique. Namenye yuko science umunyepolitike wese nibiga umunyepolitike wese azomukoresha azomurondera ariko nibaja muri politique hari gihe nibaje muri politiki batize hari gihe bamwe bazuza banahofunda nkuko barakora bibona ubu kuko urabona yuko hari abanyepolitike ari umushinga mateka afite imyaka 60 akaza kwiga mu wa mbere wa university urabona ko ariko n'ingorane kwiga bakora runo n'umunsi ugasanga bakoje mu maposte batize niba abajimete rero nije muri science ne pandemie bisatere muri science n'ubwo bisatere muri politiki.
Hermes urakoze Hermes dushimiye Imana namwe ijambo rya nyuma duvuga ku ijambo ku vyimviro vyashikirijwe.
Ego mbanze nishure
mu sakanya gato mu masegonda 30 nyarutsa.
Ego ati mbanze nishure mu mwanya wa kabiri yabajije yuko ari leta yotanga amahoro. Leta naho yotanga amahoro hari ha bariko barayigwanya nabo badashaka gutanga amahoro twetwoguma mu ngorane nyine. Nico gituma dusaba ati nibavugane
boneho no gusaba no kuri naje umukuru w'igihugu ni se barundi koko narabe apfume abatumako bavugane bare kuriranye
Hermes dushimira imana Lionel ndayizeye utwamu mwate n'utwamu duhambaye cyane gose kandi turizeye ko nabatetsika n'abarundi muri rusangi eka nabari mu migambo itavuga umwe na leta babateza amatwi n'utwamu dukomeye cyane gose turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America duteye akamo turashimiye na engineer yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.